Akiwacu, Akiwacu ni urukurikirane rw'udukino tuvuga kubiriho, twigisha, dukebura, tugahanura.
Akiwacu.